Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri bene za nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 5 y'ukwezi kw'icyenda mwaka w'2017 muri kumwe na Frederic Unikije.
Itarenze itariki 34 y'ukwezi kwa 10 aho bashobora gushikanga mu gihugu cyacu abashika 600 n'amajana 8 na 60 abasigaye bakazoheza itarenze ukwezi kwa 12.
Uyo ni Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu Burundi yavuga ko abarundi barenga 12,000 biteguriye gutahukanwa imbere y'uko uyu mwaka urangira. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye abantu bishwe n'ishano hamwe n'inkino zahuje abasirikare bo mu bihugu byo muri karere ka Afrika Moseleko zasozerewe uyu munsi turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Impunzi z'abarundi zirenga 12,000 nizo zizotahukanwa mu Burundi imbere y'impera y'umwaka. Ibice birenga 95% muri bo bazova mu gihugu cya Tanzania. Ishyirahamwe gitaho impunzi ku isi HCR yamenyesha kandi ku izindi ibindi bisata bya ONU byiteguye gufasha impunzi zizotahuka mu kiringo cy'amezi 3 mu ntumbero yo kuzirinda kuba mu bukene n'inzara. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza ari i Bujumbura mu Burundi.
Inyuma y'umwanya muto babonana na mushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu Pascal Barandagiye na Ben Mbirinyi aseruka ishyirahamwe mpuzamakungu ryita impunzi ICR mu Burundi bemeje kubikenewe byose kugira ngo abarundi bahunguka bakirwe neza byamaze gutegurwa. Ibigo 5 mu burengero, mu manuko, mu buseruko no hagati na hagati mu gihugu hamwe no mu buraruko nizo byateguwe kugira ngo izo mpunzi zitake ubugombe bwazo zakirwe runtu. Umushikiranganji Barandagiye yabwiye abamenyeshamakuru ko abarundi barenga 12,000 gato ari bo baterekanijwe gutahukanwa imbere y'uko umwaka urangira, ariko muri ya mezi 2 abarenga 600 bategerezwa ko bageze mu ngo zabo.
Humvikane neza yuko itarenze itariki 34 y'ukwezi kwa 10 aho bashobora gushikanga mu gihugu cyacu abashika 600 n'amajana 8 na 60 hanyuma abasigaye bakazoheza bagataha nabo nyene bitarenze ukwezi kwa 12 k'umwaka. Twabashe turumvikana neza yuko n'abazoba biyandikishije mu nyuma nabo nyene tuzogira ibishoboka kugira ngo nabo nyene bashobore gutaha mu gihugu cyabo kandi bashikanwe mu ngo zabo no mu miryango yabo. Abajejwe intwaro twateye akamo abajejwe intwaro hasi kugira ngo ivyabo babibungabunge, ni ukuvuga amazu yabo bayabungabunge. Barazo batashe bazoshobora gushikanwa mu ngo zabo bazishikiremo.
Abazotaha nini bagizwe n'abarimyi n'aborozi bagiye kuza mu gihe cyo kurimira gatasi. Abel Mbirinyi arahumuriza ko atangorane bazogira. Agira ati abazohunguka nibashika tuzobafasha, ama nk'uko nabivuze BAM izobaha imfungurwa mu kiringo cy'amezi 3. Ibindi bisata bya ONU harimo FAO nabyo bizobafahiriza kugira ngo babeho neza. Rero tuzokora igishoboka cyose kugira ngo abantu batahutse ntibabe mu buzima bubi nk'ubwo bari basanzwemo. Tuzogabanya ibyo byose byotuma baba mu buzima bubi. Leta y'u Burundi isigura ko yifuza gutahukana impunzi nyinshi zishoboka zivuye mu bindi bihugu nubwo abenshi bazova muri Tanzania.
Akabo twagateye abarefuje bari muri Tanzania gusa, twagateye abarefuje bagiye mu bihugu byose n'abari Buraya ndetse uretse ibihugu byo muri Afurika. Ngira muri ibuka ko twigiriye no mu Buganda, abo mu Rwanda twababwiye la meme chose yadushoboye kujayo kuvuze tatuvuye ko kumva muzi, ariko nabo twabasabye yuko bagerageza nabo nyene bakaraba ingene bo kuyandikisha bagataha, kuko nitubatahana ku ngufu. Le principe c'est le patrimoine volontaire, mu gihe bo kuyandikisha nk'uko byageze muri Tanzania. Twese duca dukora kandi twamye tugisaba ni tripartite, kuko muri iby'impunzi HCR ifisemo uruhara runini. Cyatuma dusaba tripartite hagati ya twebwe n'u Rwanda na HCR. Twese tuvuga ati aba bantu bariko bariyandikisha ntibaze batahe, ariko nubwo biruko turabona n'umwe umwe yiyomba akaza agataha yamaze gushika mu gihugu avuye mu nkambi z'i Rwanda.
Umushikiranganji Barandagiye anasaba amaleta yakiriye abarundi cyane cyane Tanzania na HCR gutanga ibitigiri bishasha by'impunzi kugira ngo impari ziterwa n'uko hari abavuga ko izo bitigiri bigagamishwa zihave.
Ibitigiri bitangwa turiko yumvira yuko twabisubiramo pero kwa twasanze ibitigiri bavuga ivyo batanga bagihunga n'ivyo saka ndo bariko baravuga mu byukuri impunzi uko bivuga twe nta rusasa muri Tanzania twagiye gukora mugabo baravuga ko hariyo abarenga 100,000 ariko natwe uko tubibona nuko abamaze kuva bararenga 100,000 urora sigaye yuko dusaba twaravuga na leta ya Tanzania yuko batugirira rusasa bafashanije na HCR kugira tumenye igitigiri nyezina aricyo dukeneye guhungura kubera yuko ibitigiri twa bavuga no munsi ntituvyemera
ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu gita impunzi ku isi HCR byerekana ko abarundi bahunze kuva mwaka w'2015 barenga 800,000 ibihugu vyakiriye benshi kuruje ibindi ni Tanzania irimo abarenga 239,000 agakurikira u Rwanda rwakiriye abarenga 86,000 hanyuma hakaza Uganda burimo 46,000 na Republika ya Demokrasi ya Kongo irimo 37,000 Eloge uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
urakoze Eloge uyu munsi dihuza nkino zigize iminsi zihuza abasirikare yo mu karere ka Afrika yo mu seruko zasozerwa turi kumwe na mwezi wacu Evariste nzikubanya nka yari yahishikiye muri weneza Evariste
Kuroneza Fredi
yego mutubwire ayo muheganwa yagenze gute igihugu cyatahukanye insinzi cyanke imidari myinshi reke
igihugu cyatahukanye imidari myinshi novuga ni insinzi ikomeye cyane tagabanije mu gihugu cya Kenya mu nkino rero zishika kuri zitanu zari zatunganijwe zitandatu nako igihugu cya Kenya kikaba cyatahukanye ibikombe bine by'inzahabu gitahukana n'ikibanza cya mbere aho novuga nko muri football umupira w'amaguru hanyuma muri volleyball ku ruhande rw'abigeme muri netball ku ruhande rw'abigeme muri cross country haba ku ruhande rw'abigeme no ku ruhande rw'abagabo igihugu cya Kenya kikaba cyabyifashemo neza igihugu cy'u Burundi cyakiriye cyongera gitunganya iryo higanwa rihuza imigwi mu karere ka Afurika y'ubuseruko nticyakije kuko cyaronse ikibanza cya nyuma ni ukuvuga igihugu kigira kane ku bihugu byitabye iryo higanwa kikaba cyatahukanye igikombe kimwe cya argent no kwita ifeza
Evariste igihe izo nkino zugurwa umukuru w'igihugu niwe yashikirije ijambo umukuru w'igihugu yo bashitse ngaho igihe izo nkino zasozerwa
igihe basozera ihiganwa ry'uno munsi no kubwira Frederic aho umugwi wa gisirikare w'u Burundi watsinzwe n'igihugu cya Uganda mu mupira w'amaguru 3-0 ibyo birori byo gusozera bindi yaserukiwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yaserukiwe rero nako nizihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yaserukiwe n'icegera cy'iwe cya mbere Gaston Sindimwo
murashaka kutubwira amajambo yahavugiwe
majambo yahavugiwe baba abafasha amajambo bose duhereje ku batunganije rino higanwa tugasimbira no ku mukuru w'ingabo z'u Burundi general lieutenant general tubindiyo ngabo eka nica baba cy'umunyamabanga mukuru wa EAC bagarutse cyane ko ku izi nkino zihuza ibisirikare byo muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko ari inkino ziza zitsimbataza amahoro na cyane cyane no kugwaniriza umwasi hamwe muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko abo rero buhiriwe n'icegero cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo yanamuhagarariye muri ibyo birori aho yashikirije abwira amadelegation ako abaserukiye ibihugu byaje muri ino higanwa bamenyesha yuko biboneye ko mu Burundi ari nyabagendwa ari amahoro akabasaba yuko rero nibasubira mu bihugu baje bavamwo bo vuga neza u Burundi mu makungu yuko igihugu cy'u Burundi kirimo amahoro akaba yasubiye kwiyamiriza abama bari kubasabira amahano igihugu cy'u Burundi bavuga yuko atamutekano uhari
mu gusozera izo nkino zibarimwe mu mwaka mu bamuzi ho bahatangajwe igihugu kizokwakira izo nkino mu mwaka uza
ego Fredi inkino zo kumwakuza zizakirirwa n'igihugu cya Kenya igihugu cya Kenya rero cyatahukanye ibikombe by'inzahabu cyatahukanye n'ikibanza cya mbere hane urubujumbura n'icyo bizakira izo nkino kumwakuza i Nairobi muri Kenya ariko no bibuta yuko rero ibihugu byari byitabye rihinda higanwa ari bine mu gihe umuryango wa Afurika w'ubuseruko ugizwe n'ibihugu bitandatu igihugu cy'u Rwanda nticitabye rino higanwa kikaba casubije mu ndumana u Burundi butari bwitabye higanwa nk'iri ryabereye i Kigali mu Rwanda hanyuma rero n'igihugu cya Sudani giheruka kwinjira muri uwo muryango kikaba kitazanye abanonotsi baza guhiganwa ahubwo umugabo caje kurorera kabururirizi ino higanwa ryasozera uno munsi ryari ryatanguye itegekerezo rya 26 ukwezi k'umunani guhetse
urakoze Evariste
ndakoze nawe
abantu batatu nibo bamaze kwitaba umurenyi nyuma yaho baririye uburozi ku munsi wa gatandatu mu rubanza rw'ubugeni ku mutumba wa Musenyi zone Busoro muri komine Bwero mu ntara ya Ruyigi. Turi kumwe na mugenzi wacu Fidele Nsabimana yakurikiranye inkuru. Fidele, murashaka kutubwira abo bantu bamerewe gute abo bari uburozi mu kigo?
Ego abo bantu nuko mu bivuze bari uburozi hari ku munsi wa gatanu w'igihe hari ku rubanza aho ku rugo wari yaramutse ashingira umuhungu wiwe nyene urugo akaba yitwa Mufite Gregori yari yaramutse ashingira umuhungu wiwe niho abari bitabye ibyo birori bashoboye kunywa uburozi mu nzoga zari zateretswe. Ahubwo uburozi rero bwoba bwashyizwemo n'umubanyi wiwe nawe nyene yamenyekanye pfa kurara Benedigito, ndetse akaba anabyemerera ko ariwe yabikoze, ariko ko yashaka kugirira ikibi uwo mubanyi wiwe basanzwe bafitanye ingorane z'amatongo kugira ngo agandagure abageni bari baramutse bafite urwo rubanza, ariko bararusinze hanyuma abari baje kubashyigikira akaba ari bo baguye mu mumeso.
Batatu muri bo baritabye umuremyi, abandi bamerewe gute bari ubworozi mu munsi mukuru? Hama hari abantu benshi cyane rwose, hariho abari mu bitaro, hariho abari koravugwa.
Abari mu bitaro kuko abagwaye bose bangana hafi 40, baba 40, hariho abari kubaravurirwa ku mavuriro atandukanye, abandi nabo bashimye kuguma muhira kuva aho bumviye ko ari uburozi, bashima yuko kwa muganga ari nta kintu kinini bubamarira, bashima kwitura.
Abategetsi bariko baratohoza ubwicanyi nk'ubwo babivuga ko iki ubwo burozi n'uburozi bwo mu bwoko buwe?
Ibyo bintu by'uburozi birashobora kumenyekana, abategetsi ndetse na komisiyo ajeje y'ipolisi yahashyize mu santeri nihari, ariko gushika ubu ntibamenyesha neza uburozi ubwo ari bwo, kuko kuno muhingamo icyabaye gishasha nuko yemera yuko yabaroze, arabyemerera avuga ko yabakoresheje umuti w'ikirundi ndetse yavuye n'abantu umuti w'ikirundi, yemeza yuko abatapfuye batagishobora gupfa, ariko umugore we bavuye bamufata bamuzanye aho yarase amatu menshi mu igunira, abanyagihugu bamubwira yuko yojya kuri ayo matu, nawe nyene nta masabiri yavuye ahera yavuye asasandaba nawe
uyo yatanze ubwo burozi aridegenza muri iki gihe. Wewe
uwo yatanze ubwo burozi aracafungiwe mu gashoka zone aho nyene aho barindire yuko amatohoza yotangura kugira ngo bamenye imvo n'imvano z'ico kibi yari yakoze.
Urakoze Fidela, turagushimiye ku iyo nkuru, ubandanye uyitohoza cyane cyane urabe niba abo bandi bariguruzi bari muri uyu munsi mukuru, reka ko baronka imiti ikwiye yo kwa muganga kugira ngo bivuze nabo nyine ntibagwe, reka ntibahitanwe n'ubwo burozi ko bumaze kumenyekana, nibaza ko bashobora kugira bakawutorera umuti.
Murakoze cyane.
Murakoze.
Iwanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na Kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izanyinzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya w'ikiganiro mugenzi wacu Oriane Itangishaka yagiranye n'abigeme babiri b'abarundikazi Naila na Zainabu. Abo bigeme rero batwawe mu rudandazwa rw'abantu baja mu gihugu cya Arabie Saoudite, ariko rero amakuru batangaza bavuga ko bamerewe nabi cyane rwose bifuza gutahuka mu Burundi. Bari rero bari batumiwe mu kiganiro muri sanga reka dutangwe twumvirize Naila.
Jewe ni kwa Naila, ndi Arabi Saudia, anaitwa Hai. Jewe nukuri jewe ndakisi ngora, ane kambi ndakisi ngora, ane nini ya chane.
Chugira kova, anda ni chugira.
Nagino muri Arabia, kukorezi mkwakazi hili, itariki mirongiviri na jine. Jewe nukuri kubachika hino muri Arabi, nukuri sindato mkwakazi hino.
Mbanze mbira batwumva ko wewe twatwaganiriye twaranaganiriye nejo urambira yuko kuvuga igiswahili kurusha ukaba uza kugerageza uko ushoboye kose kugira ngo tuganire mu Kirundi ariko Naila aravuga igiswahili kurusha Ikirundi ariko araza kugerageza kubasigurira ubuhamya bwiwe mu Kirundi. Naila, gerageza uvuga Ikirundi n'ibyagorana uravuga igiswahili makumbure mugenzi wawe Zainabu araza kugerageza gusobanura ariko gerageza mu Kirundi tubwire ubuzima bwawe kuvugishika ngaho ingene bumeze.
Jewe nukuri kumanchika aani mwini Arabi Saudi, jewe nukuri na magogwa vusa akazikenshi na kuruweka vasha jewe agashika.
Washitse ngaho bigenze gute Naila? Byagenze gute kugira ngo uve mu Burundi tubwire ingene wavuye muhira ingene byagenze waciye hehe urinda ushika muri Arabi Saudi bigenze gute?
Mimi nilipita na Kayanza, nilipitia Kayanza.
Muciye mu Kayanza
nikapitia Rwanda.
Mu Rwanda.
Nikapitia Rwanda baada ya kupitia Rwanda naingia mpaka Kenya. Kumaliza Kenya inga mbili.
Ndugize vile muri Kenya.
Mpaka saa yenye tukaingia huku Arabi Saudi. Baada ya kuingia huku Arabi Saudi. Ikabidi tukafika cha kwanza kwenye boti ana yani bana unashuka tu ndege cha kwanza kenye anafanyaga na kunyanganya passport.
Naila tubye yuko yaciye mu Kayanza cha mu Rwanda cha muri Kenya mara y'indwi zibiri hanyuma hava arafatishwa indege aja muri Arabi Saudite. Hamavuze yuko ikintu ca mbere bashitse bakora ashitse muri ico gihugu bari uko mwaka impapuro zimugenga impapuro z'urugendo. Bandanya Naila muri make uragerageza bishikushobokeye usubira ugerageza mu Kirundi hama byanse urabandanya mu giswahili nazo ndasobanura.
Basi kabidi sasa kanyanganya passport tukakuja naye akanambia panda mgari nikapanda mgari tukakuja naye mpaka huku kwake Hai hiyo kwa sanaitwa Hai. Basi kabidi nikafika cha kwanza jamani hakuna sehemu ya kupumzika nini nikafikia mkazi.
Kazi
baada ya kufikia mkazi nikakutana ingine mwanamke hapa mtumishi mwenzangu. Huyo mtumishi alikuwa Mkenya. Akanambia ndugu yangu sasa kwenye unakuja sio kwa kitu kizuri uko namsikia hata mimi sio mimi mwenyewe naona ewana.
Uyo yari mu Burundi kazi Naila ariko dusugirira ko ashitse muri ugo rugo aho ntakorera yahasanze umwigeme ahakorera uyo mwigeme atangura kumusigurira yuko ari ubuzima bukomeye cyane agiye gutangura. Naila, uwo mwigeme wahasanze yari mu yava mu kihe gihugu wahasanze muri ugo rugo?
Kenya. Ni mu Kenya.
Yari mu Kenya.
Basi akanambia yeye ana ndugu yangu sasa kwenye nafuri kwa kazi nzuri, yani wana kazi ni nyingi alafu manyanyaso, yani pesa awalipi vizuri ya hivyo. Nikavumilia nikasema huyu mtu pako saa ananidanganya. Basi nikaikala hapo nikamaliza mwezi hivyo analifaona kama zile kazi zinaanza kuwa nyingi sana.
Ati rero muri make Naila. Naila avuga ati ahashitse aho hantu uwo mwigemo muri Kenya atangura kumusigurira yuko ubuzima agiye gutangura ari bubi kandi yuko no kumuhemba bizogorana. Aho rero hayari amaze ukwezi konyine ariko ntiyabyemera atangura kwiyumvira ko kumbure uyu mukobwa uyu mwigeme ariko aramubesha ariko atangura gukora akazi nyuma y'ukwezi asanga n'akazi kenshi cyane rwose karuhisha. Naila, reka dufata akanya tuhindukire no kuri Zainabu nawe nyene muri make atubwire ivyiwe n'ingene yashitse aho muri ico gihugu murimwo. Zainabu, wewe uri mu gisagara ca Albukaria, tubwire ingene washitseyo kuva mu Burundi.
Ego jewe na mvuye mu Burundi itariki 14 kwa gatandatu muri 2016. Nakuye mu Burundi twa twari dufite ibiro hajya muri Rohero byararundika abantu no ico gihe byari bikenerwa yuko abantu biri imbere ku kibuga cy'indege wacu hajya mu Burundi. Na niko twabaye abanyuma bake bahungara. Rero icyo gihe jewe nzatwaraje kurabanza twaje muri twite abantu 36. Ariko muri abo bantu 36 ni gake cyane twasigaye no kuri nk'abantu bane muri abo bantu undi yarasigaye inyuma amaze nk'amezi atatu. Nta no guhembwa ntiyahembwa. Rero jewe ahantu nzi ni kuri nkihashika narabona nyine ko mbayeho neza kandi nari mbayeho neza mu busanzwe. Ariko rero sikubaho neza ngo ku rukundo bari bamfitiye hari ikintu kinasaba ngo nzaho kuko yari kwaramprofita kubera yari afite umugambi wo kuzongeresha nje ndamucira amajiri. Urumva narabaye muri ubwo buzima mu kwezi kwa mbere narahembwe neza ku kwa kabiri mpembwa neza amezi ane ndi ariko mu mezi akurikira yose mu kwezi kugira gatanu yaciye atangira izarandurika mu zindi nzu zitandukanye naragendera mu mamodoka atandukanye uwaje kundoyi no mutikiya yaje ejo arageze igihe ubwo buzima ndamubamwe nyine ndaruha hamwe no kumenya nota nkomoka
naho nyine waba ugiye gukora isuku naho nyine muri ayo yandi mazu yakurungikamwo akazi kabara ku isuku naho nyine
eh nakisuku narakora nyine akazi k'isuku amasaha 5 nkaba mpejeje nakora amasaha 5 mugango muri ayo masaha 5 ndakubwira ko nakora ndi bikorwa nakora z'imiti 5 bamberetse mu masaha 5 kuko yari urati n'ubundi ndamuhimba mu mahera yanjye mpanga yabikoye isuku ashaka bas urumva icyo gihe ndazandikara ngaho ndiyumvira ndavuga ati ndinga ubu n'ubwenge cyangwa n'ubujuju jyewe naje narasinye kontra nasinya kontra yuko atangire ngine jewe nzoza gukoramo rero nimba ukariko ndiko ndavuga ukuri eshanke uyo munsi mabujara ndamubwira kwanza ati genda ndwaye ni njani kwa muganga icyo gihe nari ndwaye ntangura rero nanjye kugaba ndamubwira ati ndarwaye aranyirengagiza hakurikira kwa muganga yacyo ambwira ati imodoka yacu tubaze kuzikora ndamubwira ati ntakije ari no munsi ndaya gukira ariko yeje ntayo nzo gukira ndagenda ngaruke nshika ngaha nyine ndwaye kabisa amaso yagomba kunyica umutwe warameneka hamwe nuko akumenga ngo mbaze uko bindi rusake aranga kumvuza nahisemo gutanga amahera yanjye ndamubwira ati genda ari amahera y'iwanjye ni munjyane kwa muganga sishobora gupfa kandi mfite amahera ndetse aya mahera yo bakimariye barangana kwa muganga ndariha amafaranga yanjye urumva izigiranjye ndagashyira mu mutima bukeye arasubira ngo baraje kuzitora ndavuga kubera nari ko ngaprofita uko kwezi guhere ndonye amahera yanjye y'ukwezi naho akavuga ngo nayaciye hagati bivuga byo ukwezi ndagukora ariko gukurikirana ko nzakora ndagenda uko kwezi guheze guheze nk'ino munsi ataranampemba bukeye ambwira ngo baraje kumvura ndamubwira ati inzira izagenda zoaye ntimwigeze mumvuza rero sizo kuba amaziko ndaje kubakorera mu gihe mubona ko mfite inyungu hama ntimumvuze iyo nyungu ntakize bimaze ubu ngo nane gushaka ngo jyewe bagitwari kwa muganga ngo jyewe bamaze kubona nyungu imodoka ndamubwira ati no musura mbwiye ko akamodoka inyonga ariko iyo uri kurandizikisha mu ngenda kuducira amahera ntiwari uharura ko akamodoka inyonga kubera ko mbwira rimwe rimwe abana babo bakanjira niyo ijya kuducira amahera ndamubwira ati ari no musi jyewe ndahegeze kuva ino musi sinjya nsubira kuva ngaha ndamubwira ati ngira ijoro ndakubwira icyo nakora ari kose sinabikora n'ibijuju ariko ndabikora kugira ngo akore ko nanjye ndi umwana muto wafashe nk'umubyeyi rero sinari nzi kuri kuramprofita ndagusangira ingufu zanjye jyewe ndware ntimvuze kandi mu gihe ndiko ndakumviriza amahera rero iyo nyungu jyewe ndayibuze nzajya nkenza n'ikazi ngo nibikunda ngo utagiye ngo urumva ngo nibikunda ngo ukirwe ndagukora mu ngizi ndamubwira ati ngira rero ndakubariye jyewe nanjye nasinye kontra mu Burundi nanjye urupapuro ndashobora kubwira umuntu akarufotora akarunzungukira ndarikore ko narukeneye jyewe nanjye nasinye kontra ko ngiye gukora akazi mu nzu imwe akazi nimwe nzorenza iriko ndaje gukora rero izo zindi nyumba naragiyemo yarareze amategeko y'icyo gipapuro na byose yarareze amategeko nashaka kukwereka ko ndi umwana sinza kuganira ejo uvuge ngo agakunzaga ariko ndabonye ko nubwo nakoreye atashimye ufite rero nta yindi nzu izosubira kuva irango ndiko ndajyamo no gutembera jyewe nawe nta ntabwo kuzasubira kujyana ko tujyanye mvuga siko ngo urundi urajyanye n'umukozi wanyu ngo aricara ngo akine n'abana ngo azikoya aho kitse
ushe gukora
agiye gutembera mu byawe ushi gukora ukuri ko hano tujyanye ukora niko muri kino gihugu bimeze
byoroshe duhere ku murongo kuwitwa Bernard uratwumva
ndabona cyane mwiriwe
neza uduhamagaye uri hehe
ndi hano iri rongo imarawi
ikibazo cyangwa
ikibazo ndamukiriza batumireza ndamukiriza inabona arahira
barakumva
se imani zimwe cyane ko batabise kuko abandi bo bagiye hari abakora n'amasigo bakaba hanyu bagabije ikindi kintu nacyo nashaka kubwira abantu abajene bo mu Burundi bakwiye kumenya yuko hanze naho kuva mengo hanze ngo ni heza mugabo hanze haba ari hanze kuko ubwiye hanze ugenda witwaza ati ngo hari ibintu byiza ngo bisenda by'iwanyu ariko hanze yarayo usanga aho ugira nyiriho warubayeho neza cyane gusumba aho hanze kuko usanga bamwe amafaranga barayasize abandi usanga bayabuze inzu nazo ngo muri afurika ngo ntihabahubatse neza ejo basuraga muri afurika ukajya n'ibihugu by'abazungu uwize nzu wazirubatse uwize ziba zica ko kubarara rugenda nta n'umunsi n'imwe ziba zinjiramo kurusho umuntu n'ukunyura nyine akaraba ingene yoguma muhira nyine hanyuma akarondorera muhira burya ibintu byinshi burya umuntu akenera bisiga ahantu avuga kuko niho bufite byinshi kuyerera nta kamaro bimaze kenshi
murakoze cyane Bernard tubandanye ku murongo twakire Jean uratwumva
ndabumva cyane amahoro
amahoro neza duhamagaye uri he
ndabumva cyane
urakoze cyane
muyamire mu biganza byayo
amen
ama kurabo abo batumene bashaka mubanda mu perize nongera mbaza iyo Arabi Saudite n'abategetsi bahari mbe ino mu Burundi mwo tubariza n'ambasade yabihari mu Burundi nosaba ko abo bene abo bashiki bacu bagore wawe muri Arabi Saudite koza umuyobozi wacu kizigenza bimushikira abatume ko baza erega gito bitabye iwacu kandi mu Burundi nta tangazo riraca kuri radio ngo twishwe n'inzara nibaze ubukene burarindwa ufise amaboko akomeye utavutse uri kimuga ngaho iyo Arabi Saudite ngira ngo irategekwa n'Imana irafise n'abategetsi bayitwara ntabwo nufata abantu nk'abanyamaswa n'abari abantu nizera rya sitiritse
murakoze cyane gose ejo
muroranirwe mu buzima bwejwe murakoze
murakoze cyane reka duhakaryo abatumire bacu bagira icyo bavuze ku byo Jean na Bernard bavuze Zainabu duhereye kuri wewe Bernard cyo ashikirije na Jean cyo ashikirije duga ku ijambo ugire icyo ushikirije ndabwiye ku murongo w'uko Zainabu telefone we yacitse nongere ndabibutse ko batari mu buzima bworoshe ku buryo ko aho bari bishobora kuba binabagoye kureba aje ahantu bavuge ku telefone hari igihe biba bigoye cyane gose mvugana nabo ejo na hirya y'ejo barambira yuko abakoresha babo bababangamira cyane iyo babonye bavuye ku telefone cyangwa ugasanga akazi ni kenshi cyane gose birabagora no kuronka ko kanya ariko bambiye yuko no munsi baza kugira ko bashobora kose kugira ngo tuganire batubwire ikibazo aho gihagaze neza na neza Naila wewe tuhereye kuri icyo kibazo cya Jean abaserukira igihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu wabubazi aho baherereye nimero zabo uba warabituye
yewe n'ukuri inimero z'iwabo na zonzi kandi nahonzi ahantu bava nahonzi kabisa nahonzi iyo ndo unaona mimi kawaida ningelikuwa niko na namba zao mimi ningewapigia simu nikawaambia kabisa juu tunateseka sana.
Naila vugati nimero yorondera ko abaserukira igihugu cy'u Burundi muri icyo gihugu ntazafise ntazazi igikuru kuri wewe nuko ashaka gusubira mu gihugu cyawo mu gihugu ciwe mu maguru masha ndagiye ko Zainabu yagarutse ku murongo. Zainabu
murakoze cyane jana mwumvise abazize kubyerekeye ambasade y'u Burundi ni kuri jewe ndafite nimero zirenga zitandatu z'abategetsi z'abambasade yo mu Burundi ariko ndafite za sekretari ndafite z'umushoferi ndafite za ambasade zitwe ndafite n'iz'umuambasaderi wo muri Kenya ni bo bavugije ngo tugishe kandi ati none kuko ari ku ambasaderi wo niyo tubakurikirana niyo yaciye amizo nimero za ambasaderi amizo yaciye kandi agomba nimero za ambasaderi wanyu umuvugishe arambwira ati izi nazo ni za sekretari nyine ndamaze kubavugisha amaudi arenga atandatu atandatu ndanabandikira ariko ntibagire n'umuntu n'umwe anyishura ku kibazo baretse kandi icyo gihe ndabandikira nari mu kibazo gikomeye narumva n'ubwo bashobora kukoregwa nari kuko uyu mama atari kumenya nyine nabi cyane.
Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye Ingenieur Suleiman yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye turabashimiye namwe inshuti mwese muduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mumviriza ibiganiro vya Radio Ijwi ry'Amerika mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.